Nzambira samirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Iro sakubwimana ni wari mu hinga bw'ivyoma ndabahe mwiriwe cyuti bagenze bese mudukurikira kuri radio Inzamba gateka kawe. Turi ku munsi wa kabiri gerezo rya kabiri kwezi kwa gatatu mwaka wa 2021. Amakuru tugira tubashikirize aza kubagizwe n'ingiro nkuru zikurikira. Abaharanira gateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bari mu baherutse gucirwa urubanza rwo gufunga ubuzima bwabo bwose na Sentare nayo inyuzwa bunguruje urubanza mu gisata cyo Sentare nayo inyuzwa ya Bujumbura. Umushingwamanza Armel Niyongere ari muri abo muraza kumwumva ahavuga ko bunguruje ugo rubanza naho rurimwo ubunenge butari buke. Ngo biragoye kwizera ko leta y'u Burundi yoshobora gushikiriza umuyaga nkuba abanyagihugu mu myaka itatu gusa nkuko vyemewe n'umukuru w'igihugu igihe yari muri komine ya Buraza mu ntara ya Gitega. Nazo nyene muraza kubikurikira. Imyidogo ni myinshi ku badandaji bo mu ntara ya Muyinga baguze ibikoresho byo gusharija amatelefone ngendanwa. Ishirahamwe ryabahaye ibyo bikoresho ngo ryarababeshe ari ntibikora nkuko babisezeranye bagasaba gusubizwa amafaranga yabo. Musangwa ikaze mu kanyamidonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabaha nikaze agahengwe kabonetse nyuma y'iminsi itatu hari ingwano ziriko zirabera muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoke. Abakuru dukura muri bamwe mu basirikare avuga ko umugwi w'abitwaje ibigwanisho wari washinze ikirindiro ku musozi tw'inyoni uri muri komine ya Mabayi wakuweho ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere n'igisirikare cy'u Burundi. Ayo makuru asigura ko abo bagwanyi bari bashinze ikirindiro kuri uyu musozi atawuramenya iyo bahungiye. Tubibutse ko uyo mugwi w'abitwaje ibigwanisho woba warimwo aba FDLR ugizwe ahanini n'abakozi honyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana na 1994. Isoko rya radio Inzamba mu gisirikare cy'u Burundi rikaba rimenyesha ko uyo mugwi witwaje ibigwanisho wari wabuze iyo uhungira kubera wari wakuwe mu mashamba y'igihugu cya Congo, ubu bakaba badashobora gusubirayo. Turabandanya n'amakuru twabateguriye gushika mu mwaka wa 2025. Amakomine yose yo mu gihugu azoba arangwamwo umuyaga nkuba. Uwo muhango watanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu w'Imana mu ntara ya Gitega. Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakaba bariko barigina insinzi y'uwo mugambwe muri komine ya Buraza iri muri iyo ntara nyine ya Gitega. Yamara abahinga mu bijanye n'iby'umuyaga nkuba babona ko uwo mugambi udashoboka muri ico kiringo gito. Bertrand Ngendakuriyo.
Mbere bagumya banga bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu Evariste Ndayishimiye arongo inama y'inararibonye mu mugambo CNDD-FDD akaba n'umukuru w'igihugu yemeye ko mu myaka iri imbere amakomine yose y'igihugu azobarangwamwo umuyaga nkuba.
Umuyaga nkuba nagira ndababwire emwe nimwabona dushitse mu 2025 ngaha mudafise umuyaga nkuba muze muce mumfata kuko nidushaka ikomine nimwe mu Burundi hazogera mu mwaka w'2025 idafise umuyaga nkuba. Ntidushaka ubu rero dutangure gukora, dushaka gukora utagira umuyaga nkuba. Wokora iki ko dushaka ko musitanari vyakoze tuzoca tubimenya ubwo nyene vyoshoboka gute atagira umuyaga nkuba ngo akoreshe imashini nyabwonko.
Afatiye ku biharuro vyakozwe n'ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba Regideso umwaka w'2017 Albert Sengiyumva umushakashatsi muri kaminuza ya Liège mu Bubiligi mu gisata kibijanye n'umuyaga nkuba yemeza kwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi ridashoboka.
Turavye ibiharuro Regideso yatanga mu 2017 icyo gihe yatanga yuko abantu bafise umuyaga nkuba ari indwi n'ibice 21 kwijana. Abandi baba nk'ahantu haca zirya nsinga za Regideso mugabo badafise umuyaga nkuba cyanke baba hafi yaho, byerekana yuko imihana cyanke imiryango ibiri kuri itatu ibayeho mu Burundi itagira umuyaga nkuba. Kugira ngo iyo miryango tuyihe umuyaga nkuba bisaba yuko yari kugwiza inshuro zitatu umuyaga nkuba yari ifise mu 2016. Nuko icyo gihe 2016 yari ifise umuyaga nkuba ungana na 287 gigawatt. ibyo bisaba yuko ikigira yubaka ingomero nshasha ikagura ijyarezo elektrike yayo ariko dufate ko bikozwe naho byokogwa aboronka umuyaga nkuba buba 31.68% kwijana urumva yuko tutarashikira amakomine yose canke abanyagihugu bose
kugeza ubu mu Burundi umuyaga nkuba ubarizwa mu bisagara bikuru bikuru n'uduce tumwe tumwe twimarurwa akenshi usanga dukesha umuyaga nkuba kumvukira ziba zarigeze kuba zifise gihagararo muri leta
arakoze Bertrand Genda kuri yo mugeye mu makuru ajanye na gateka ka jina muntu n'ubutungane abaharanira gateka ka jina muntu be nabamenyesha makuru bari muri bamwe bagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bakabaherutse gucire bwa urubanza rwo gufunga ubuzima bwabo bwose bandikiye sentare nayo nyuzwa bayimenyesha ko bunguruje urubanza umushingwa amanza Armel Niyongere ari muri abo yamenyesheje ko bahisemwo guca muri iyo nzira kuko abashingwa amanza batuma babagira ko iterabwoba bayishyira hamwe ikigo cya leta kijerwa gatya kazi na muntu CNDH nayo yarasavye ko barayisavye ko ibasabira amadosiye yabo bariko bakaba batigeze bayaronswa n'ubu baracyarindiriye amasahera mu nzira aho mere Niyongere ati naho ugo rubanza rurangwamwo amanyanga menshi twahisemwo kugunguruza umushingwa manza aho mere Niyongere
ke twavuze duti dutegerezwa kwisunga amategeko naha abandi bari kubarayahonyanga dufata ingingo yo kunguruza urubanza imbere ya sentare na inyuzwa ikinacho nuko twasanze iyo dosiye igoye kuko abo twatumye batugira bati tugiye muri greffe ya Cour Supreme batugira ko iyo dosiye batayakira uzana igipapuro icari cyo cyose cinjira muri iyo dosiye ategerezwa gusaba uruhusha umukuru wa sentare na inyuzo turabaza muri kumushikiriza amanza mukuru wa Republika nawe nyene muri secretary baravuga iyo dosiye nta kimwe twakira kijya muri iyo dosiye kuko ibyo ntibirekuwe mutegerezwa kubisabira uruhusha procureur general de la Republika urumva rero yuko bigoye twebwe mugabo twafashe ingingo yo kubirungika ku buhinga ngurukana bumenyi bwa sentare na inyuzwa yuko bogerageza kwakira ibirego byacu hama bagaheza bagakosora amakosa yakozwe ikindi nacyo hari ingingo y'amajana 214 y'igitabo cy'ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa ivuga yuko mu gihe harimo utunenge mu rubanza umucamanza arafise uburenganzira bwo gukuraho ubwo rubanza atarinze guhamagara abakurikiranwa dusaba rero yuko iyo ngingo yojaho bakayikurikiza kuko abo bakurikiranwa bose bari hanze bahunze umutekano muke batinywa kwicwa n'inzego za leta
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
ako nakamo kahadiyo inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
amakuru twabateguriye n'ubu arabandanya bakora akazi k'ubudandaji mu gisagara cy'intara ya Rumonge bavuga ko bakora bahomba aho ni kuva hatabidandazwa bimwe bimwe bike nk'imikeke yumye n'amavuta bikiva mu gihugu cha Congo yaharanira demokrasi nk'uko vyahora kubera ikiza cha COVID-19 haruhande y'ivyo hakiyongera ko amatagisi aheruka kuduzwa tubibaza François Bizimana
imyidogo igwiriye ahanini mu badandaza bakorera mu isoko nkuru yo mu gisagara cya Rumonge na cyane cyane nk'abahora badandaza bimwe mu bidandazwa byinjizwa bivuye mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha tukavuga nk'imikeke yumye umunyu amavuta y'amamesa n'ibindi ubundi mugwi wabidoga ni nk'abadandaza bibiharage imiceri n'ibindi byahora bigugwa n'abakongomani mu gihe baba basubiye inyuma kubera ikiza COVID-19 abakongomani bake baba bashoboye kuzana ibidandazwa bagumizwa mu kiyaga kuko batemererwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi ibi rero bikaba byunyugwa n'ubutumwa bumaze iminsi butangwa n'abatoza amatagisi aho bamenyesha abadandaza ko komine y'intara ya Rumonge yadugije amatagisi nk'abadandariza mu isoko nkuru yaho mu Rumonge bahora batozwa ibihumbi 15 ku kwezi ubu bazoza barariha ibihumbi 35 nayo abariha ibihumbi 25 bakaba bagiye babona bashigwa kuri 75 ku kwezi abariko barakorera mu buhombe kandi ngo nabakorera mu mazu acuruza amata n'ibyo bijanye amafaranga yavuye ku bihumbi 10 aja ku bihumbi 25 bagasigura ko ayo mafaranga ari menshi cyane kuri imyidogo y'abadandariza mu gisagara ca Rumonge twashatse kumenya icyo musitanteri wa komine Rumonge abivuga ko ariko turamukena
Ndabukengurukiye na François Bizimana imbere yuko dusozera no makuru twariko turabashikiriza mu ntara ya Muyinga havugwa imyidogo y'abaguzi yabaguze ibikoresho bishira umuriro mu matelefone ngendanwa ivyo bita power bank mu rurimi rw'icyongereza hari mu ntango z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka ishyirahamwe Global Business for You ryabitanze rigasabwa gusubiza amafaranga yabo baguzi kuko ryababeshe ko rigurisha ibikoresho bimeze neza kandi atari byo iyi nkuru nayo twayiteguriwe na Audash Nimbona
Ntango z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka ishyirahamwe Global Business for You rifite icyicaro muri quartier asiatique mu gisagara cha Bujumbura ryarungitse abakozi baryo kugurisha ibikoresho bita power bank mu mazu atandukanye y'ubudandaji mu ntara ya Muyinga bumvisha abantu ko zimeze neza mbere ko bazikoroye ibiciro kuva ku 50,000 by'amarundi gushika ku 30,000 amakuru atangwa na bamwe mu babiguze ngo iryo shyirahamwe ryabemeza ko ibyo bikoresho bifise ubushobozi bwo kubika umuriro bikongera bikawinjiza mu matelefone ngendanwa zitatu icyarimwe mu kiringo cy'amasaha 5 gusa abaguze izo power bank basanze zica zizima inyuma y'iminota 5 yonyine basaba ishyirahamwe Global Business for You kubaha ibikoresho bizima canke bakabasubiza amafaranga yabo ashika 30,000 batanze ku giguzi batera kamo ikigo kijejwe kuraba ko ibidandazwa byinjira mu gihugu canke bisohoka ko bikwije byangombwa imbere yuko bikoreshwa kugira ngo basuzume ko ivyo iryo shyirahamwe ridandaza bikwije byangombwa nitwashoboye kuronka urongoye ishyirahamwe Global Business for You kugira ngo abeshuze canke asigure ko ivyo iryo shyirahamwe ryagirizwa ari byo
turamushimiye na mugenzi wacu Audace Nimbona ni no kuri iyo nkuru ivugwa mu ntara ya Muyinga dusozereye ko amakuru twari twategeye kubashikiriza bagezanje begeranije ano makuru ndawe bakengurukiye inosa kubw'Imana niyo yatumye amajwi abashikira rebere bazikamwe nije nariko ndabashikiriza ano makuru twese hamwe turabifurije kururanirwa iwanyu mugira amahoro nakagaruka